ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Batumye kwa kajyo keza kwanze gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu.
Uwo ni Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza hashimira abanyagihugu batoye muri kamarampaka.
Kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo rwasa ngo batinya amatora ngo asaba kujya mu matora, abantu naje kugenda bibere cyane cyane umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sishobora kujya mu matora.
Uwowe ni Agaton Rwasa, umuyobozi w'urunani hamezero y'Abarundi, avuga ku matora nawe ya kamarampaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi rivuguruye. Ayo matora rero niyo twibandaho uyu munsi mu biganiro byacu mugome hafi ya radio yanyu. Turabararitse. Nkuko nari mbabwiye mu kanya, Abarundi mu mpande zose z'igihugu ndetse no hanze batoye kamarampaka itegeko nshinga rivuguruye. Umukuru w'u Burundi Pierre Nkurunziza akaba yizeye ko ibizava muri ayo matora kamarampaka nta ngorane bizatera igihe bitakwemerwa n'impande zose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yaraho perezida ubwe yatoreye adutegurira iyi nkuru.
Ku mutumba wabuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe batoreye ibyo biro by'itora bikwishyuye shingiro ry'ibuye. Twashite mu gaturutso dusanga imirongo y'abantu ari miremire, hari hamwe twavuganye remeza yuko bashyize igihe cy'isaha 10 z'agatondo. Igihe cy'isaha 12:45 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraheje gutora, aho hari inyuma y'iminota iri hagati ya 10 na 15 ahise ku biro by'itora. Ntiyashyize ajya gutora ubwo nyene yabanje kuja hagati y'umurongo maze aratonda. Mu kiganiro habenshi amakuru yaje gutora avuga ko yashimishijwe n'ingera Abarundi bitabiriye amatora.
Batumye kwa kajyo keza kwanze gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu, kwitwararika amategeko hamwe n'amabwirizwa y'igihugu cyacu n'igihugu twabona amategeko kiyatwaga n'amabwirizwa. Bizashimira kwa itero rya mbere kuri buri somo yandi yose. Icyo tuma rero Abarundi bose bategereza kubazwa ica n'ibyo bwizwa shingiro.
Mu gihugu cy'u Burundi babishika aho ibyavuye amatora bitemerwa na bose. Ko 2010 no 2015 hari abatavuganwe n'ubutegetsi biyamije ibyavuye amatora. Twabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi batampungenge afise ko ibyabaye muri gahise byose subira yishuye ati:
twabwiriza yuko iyo ngendo twibaza yuko kino gigiye guhinduka ingendo ko ari ingendo yashaje kuko Abarundi bazutera imbere. Tukibaza yuko mu ngendo ya demokrasi mugiye kuraba no kumva n'ibyamamaje bashikirizo bahagaze bijyanye no bwizoshimira inanyuye. Turize neza yuko Abarundi bose bazoshima bagatekana babonye ibyavuye mu matora akazo na bene gihugu kuko biba ku mugaragaro nayo uwo kwirinda kuko yuko agomba guhakana uburenganzira bwiwe.
Ayo matora aho twigiye tugaca ku mutumba wa Buye no mu vyegwa twasanze imirongo miremire y'abantu bakiye mu maso bari bambaye amakoti bibonekeye ko bazinutse cyane. Batubwiye ko baje gutora kubera ko banyuzwe n'insiguro baronse.
Twaseguriwe yuko u Burundi bugiye kuronka agateka kwishyira kwizana. Ni ko gateka ka mbere twe twabonye yuko tugiye gutera imbere mu by'igihugu gifata mu byo gikora atamu ari ku ruhande rwacu. U Burundi ntibari bugoroke naho bwari bugise ibikorwa gukora ariko hari aho butashobora gukora kwikora.
Ikintu cyanje ni uko kiguma kigaruka ni kuri ayo masezerano y'Abarundi abariye tuzohagararako je nka jewe nk'igihugu cyikubye mu Burundi. Yasaba yuko tuzatugendera ku bintu byo nk'aha bw'igihugu iwacu hano tuzatugavuga ngo tugendere ku masezerano reka tugendere ku masezerano y'aha iwacu. Icyo ni cyo kintu cyarashoboye no kumenya.
Abandi nabo baremanga ko aya matora y'ubu atandukanye n'agiye araba muri kahise.
Itandukanye n'ayandi kuko aya matora ariko araba uno munsi na bene igihugu bonyine ubwabo bayishyiyemo uburyo bwabo nta mfashanyo tuyiwe turarondera hirya no hino. Narashimira cyane ngira abene igihugu bitanze mu kuterera kugira ngo aya matora agende neza n'uburyo buriko burakora uno munsi. Bibiri mu bene gihugu nyine nyene ubwabo
ibiro byitora zari icungerewe n'abapolisi hamwe n'abasirikare bacungera amatora abenshi twabonye araho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kurumwe byonyene niho abantu bo umugambwe CNDD-FDD bari bavanzwe n'umwe wo mashyirahamwe atabegamiye vya politike nawe nyene igice cya 3 ntari bwahashike ariko rero mu gihe abantu bategekwa kuja gutorera aho biyandikishirije hari habo bitorohereza akabona ko uyu muntu atwara ikinga
ngende turiko turagiraho kuja mu matora kubera amahera y'itike ari menshi kandi ataya hatwaye kujya nk'amamodoka zo dugana kuri gusa kugira tujye gutora intwaye ibihumbi ndi n'amajana atanu byo kuduga kumanuka naho urumva n'ibihumbi ndi kandi
ndatoye hari icyo wuba
harimo ikibazo kuko nitworonka ingene dukorera mu ibaraba kubera hari habara baducungera by'urujya n'uruza bo mu batagisibye baca baguma baturondera batubaza ikarata y'amatora ko twatora itayifise baca baraguca amahane
iri byitwa shingiro hikorera ko ubu ni ryo 2005 rikaba ryarakuye ryo 1992 ku musozi buye komine mwumba mu ntera ngozi Fidelite yashatse ijyu rya Amerika
urakoze cyane Fidelite yashatse nkuko bivuze ne radijwe rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mudukurikira kuri FM ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu dukomeza rero tubagezaho aya makuru yerekeye kamarampaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi agatondwa sa uyoboye urunani amizero y'abarundi yatoreye ku mutumba avukaho wakiri ni muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi umukuru w'urunani amizero y'abarundi avuga ko hari ibintu bitagenze neza muri iryo tora byo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze aduhe inkuru irambuye
Gwasa agato arongoye urunani amizero y'abarundi yashitse ku biro vy'itora vyaciri nk'igihe cy'isaha 4 yabwiye abamenyesha makuru icyatumye ashima gutorera kuri uwo mutumba avuga ko
kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo gwasa ngo batinya amatora ngo asanga bataje mu matora abantu naje kugenda bibere cyangwa umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sinshobora kuja mu matora
umukuru w'urunani amizero y'abarundi ari mu bigishije guhakana ibyirizwa shingiro kwasa aratora utunenge itora ryo kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 utunenge yemeza ko tutamusha inkokora
azanya bihanga barayimisekeza muri joro bakonta abantu abandi baje gufunga urumonge hari nubo barayibishe muri komine Bugarama n'ahandi hijya no hino ibintu bamwe nije twumva bikoreka Nunga turiko tubatorera hari aba mandateri bacu babiri bafuse ku rutonde ejo nk'aya mu majyego ya saa 5 saa 6 nibishobora kuduca intege kuko ibyo aribyo byose ukuri kuzokwamara ukuri kandi umuco uzokwamara umuco icyo nzi nuko abarundi baraciye akenge ni nacyo gituma kubera batinya yuko abantu bavuga icyo biyumvira icyo bipfuza twumva hirya no hino zagweza za muzinda n'ahandi bariko baragenda bafata abantu bakabafata ku ngubu batonze ku murongo bakabinjirana ngo ingongo nutore ngo niko bakwigishe gutora ngo tora ngaha
aho umukuru w'urunani amizero y'abarundi yatoreye hari abanyagihugu benshi bari bahejeje gutora batubwiye icyo bifuza inyuma y'itora ry'ibyirizwa shingiro
gutora twatoye nk'uko bitegekanije mu ibanga ntanga ry'umuntu ari we wese igisigaye turindiriye ikiza kuva mu matora icyo nk'umunyagihugu usanze nosaba abarundi bene wacu turazi ko na bibiliya bitubwira ngo imvugo yawe irabe ego canke oya mu gihe hotsinda oya bemere ko hatsinze oya mu gihe hotsinda ego abatoye oya bemere ko batoye oya hanyuma tugume tubanye mu haro n'umutekano
musaba yuko nyine matora nyine baza kubiharura neza atangorane abarundi twese ntituza kwidoga ntaza kugira bidoga kuti twibwe cyangwa nitwibwe
dusaba nyine yuko dusanze nyine baharure leta hanyuma ibintu bigende neza dusanze nyine ari sawa uko tubisanga kose niko tubyakira
uko ndabyakira uko byagenze ndabyakira uko nyene ntacyo mpindura
tubagije gwasa uko yiteguye kwakira ibiva muri iryo tora we avuga ko hakiri kare kugira gira icyo bivuze ko
bariko bajana abantu cyane cyane abantu b'abakenyezi imbonera kure ziza zibakora ku murongo ngo tuje kukwereka inyuma utora
none ibyo we wumva wovuga yuko ari itora ry'ukuri kandi abantu bategetswe ibyo batora atari ibyo bigiriye bo nyine biva ku mutima wabo dufize ni impungenge yuko arashaka gutora na kenshi kuko ndabyaho naciye hose nabonye yuko abantu bitabiriye by'ukuri akamo twabateye yuko bose bozinduka bagatora mu gihe rero ibiharuro byoza binyuranye n'ibyo abiyandikishije ku buryo bugaragara yuko harimo ibintu bidatomoye urumva byogora kuvuga reka turindire hashike yuko haba guharura niho twomenya icyo tuvuga bivanye n'ibyo bivuye mu guharura
kuri ibyo urunani amizero y'abarundi runegura umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ntacyo yashimye kubivuga ko ntabwo amiye Prosper avugira uwo mugwi yabyijwe rya Amerika ko agifise amakenga afatiye kwihagarikwa ry'imirongo y'iyo radio kugira ayivugire muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi bamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325 ibihumbi 9685 ibihumbi 9815 ndetse n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 ibihumbi 15460 ibihumbi 15675 n'ibihumbi 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9470 igihumbi 170 ndetse n'ibihumbi 13630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika nkuko twabibabwiye amakuru yacu aribanda ku itora rya kamarampaka mu Burundi abarundi rero arabari mu Burundi arabari mu mahanga kuri uno munsi wa kane bazindukiye mu itora rya kamarampaka ryo kwemeza cyangwa se guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye cyangwa se rivuguruye no muri Tanzania rero abarundi bariyo bitabye aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro bamwe muri bo bakaba bavuga ko batasiguriwe ibiri muri ibyo bwirizwa shingiro mugenzi wacu uri Arusha muri Tanzania Pierre Cavenio nkuru aduhe inkuru irambuye
Amaze gutora uwo mugabo yavuze ko anezerewe nuko akoze icyemeza ko akunda igihugu arafite n'ibyo ashima mu biri mu ibwirizwa shingiro yahamagariwe guhakana canke kwemeza
ibanga urabona ko natoye ndyohewe kintu shima mu bwambere urabona turi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko hariho ibyo kushira ku rugero rumwe imyaka janye n'ubutunzi bitane fiscale uravye n'ibyo dusanzwe dukora harimo ni certain incompatibility hama cha kabiri nuko nyene bahinyanyuye ukuntu nzego zigiye kurongora igihugu tigiye kuba zitunganijwe harimo akarusho ugeranije nuko byahora uko igihugu ni cacu ni catwese nta bantu batari abarundi bazoza kubaka igihugu cyo Burundi hatatwe bw'abarundi nyene
yamara hari nabandi bavuga ko naho bagiye gutora batazi ibiri muri iyo bwirizo bashingiro ubu ati nibaza ko ibirimwo ari byiza
ndari bwabone izo bimenya hanyu bivuga ko atesho taza cyo twabonye abayibonye nabo turi benshi rero mutuma batayibonye ari benshi ni muri abo rero ubwabo ashaka kuja gutora kubera ko nibwirizwa iwanje umunyagihugu agiye natoye ahejeje ibyo natoye nabonye
abandi nabo nabakiri bato byabaye ijya mbere bagira uruhara mu matora
ndanezerewe rwose ni ijya mbere ngiye gutora mu bihe byari biheze nta myaka nari bwashikane numva nezerewe kubona nk'umurundikazi nashoboye gira itamateka yanje atora
yarusha muri Tanzania hari n'abarundi bari mu bikogwa by'akazi biyandikishirije mu Burundi bahatoreye ubunumwe muri bo
gutora ibwirizwa shingiro mu bisanzwe ni uburenganzira bw'umurundi wese yiyumvamwo igihugu ciwe cyo rero ndanezerewe kubona nshoboye gutora kandi ngatorera ahantu ntari nzi ko nza gutora kuko ntari ndi mu gihugu
wari washoboye kumenya ibiri muri ibyo byiza shingiro ushoboye gutora
mu bisanzwe nk'umuntu yize yagiye ku ntebe y'ishuri ibyo nari ndabitse
batumye ikindi mataka abandi
oya ibyo biza kumenywa n'abaza gusoma ibirete yanje yo gutora
mu gihugu cya Tanzania abiyandikishije barenga gato amajana 250 abarenga 90 batoreye yarusha muri abo harimwo n'abavuye mu bindi bihugu bari mu kazi ubuserukira Burundi yarusha Amose Ndimugwanko arashima ko igikogwa cy'amatora cagenze neza
ni ibintu bya patriotism igihugu urose ubwo burenganzira ukavuga ko ni ibintu by'umunezero umuntu ashobora gutora oya cyangwa ego adakwimenya n'abaza guharura n'abadakwiye icyaba icyatowe muri rusange amatora ari kugenda neza aha nk'aha yarusha kubiyandikisha kenshi kubera abantu b'abakozi bahari b'abaprofesiyoneri kenshi baraza atantu bagiye mu bintu by'akazi aba basare ba Kenya barungitse reprokurasiyo zabo abagore babo
naho biri uko hari abarundi barenga 250 baba muri Tanzania batemerewe ubwo burenganzira bwo gutora abo ni impunzi ziba mu makambi atatu ari muri icyo gihugu ingingo ya kabiri y'itegeko ryarungitswe n'umugwi ujeje w'amatora seni mu buserukizi bw'u Burundi ku isi yose ivuga ko abo barundi batemerewe kwiyandikisha no gutora bamwe muri bo twavuganye mu minsi heze bavuze ko aya matora atarakwiye kuba kuko hakiri impunzi nyinshi hanze y'igihugu
uramutse kandi akira abantu benshi batiye hanze y'igihugu kandi babo bafite icyo ugira bufite icyo wasikiri kuko niwe ushobora kugira ibintu nk'ibyo nagiye ukiri mu kiri mu ngorane ahubwo ibyo byaba bikwiye kuba bose nta n'umwe akuyavuye inyuma abanyepolitiki cyangwa umuntu byose kagira gute kagira icyo bivuze ko birako ibintu biriko bikora ku nyungu zabo
hari n'abari bizeye ko ayo matora azogera bamaze guhunguka kugira ngo bitorere indongozi zabo bagire n'uruhara mu buzima bw'igihugu
n'amatora muri 2019 twari twaranze kuyajyamwo aho kiyaba kampanye imeze neza ugasanga umwe wese akaye mu bidegenge n'umwisanzuro mujya gushika uno munsi urabona ko hari abari hacyavu bajyajyamwa ngo vuga ndakwica ugasanga umuntu wese n'ubwo ari mu burazo turakubwoba uri hanze nawe yumva nta jambo afise namagwa kuko cyo cyane naho utuzi bigeze bugeze biramwe kwa tatera mbere kwa turondere uretse ko igihe uko cyatera bisubira inyuma twabyifuza none tuvyifuza kandi n'ibiganiro byara aho nibyo ukunda kuko cyatwirukanye n'ikirahava
muri Tanzania hari biro bibiri by'itora i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ahari icyicaro gikuru c'ubuserukizi bw'u Burundi hamwe n'iyarusha ahari biro bikorana n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze cyane kuri iyi nkuru tugezezeho dusubire mu Burundi urunani amizero y'abarundi ruramenyesha ko hari amakarita y'itora 600,500 yibwe yanyurujwe mu ijoro rishyira amatora muri komine Kayogoro aho ni mu gihe Reverien Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka ashimishwa n'ukuntu abanyagihugu bitabye amatora ari benshi aho avuka ku mutumba Gatwe muri komine Kayogoro imakamba rero umugenzi wacu Christine Munezero yaduteguriye iyi nkuru
igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora kiracyatanguye mu ntara ya Makamba ikibonekeje nuko kuri uyu wa kane bamwe mu ndongozi haba mu ntwaro canke mu migambwe bari bishikiye mu mitumba kwerekana akarorero ko kuja gutora ku isoko Gatwe rya zone Bigina muri komine Kayogoro niho umukuru w'inama nkenguzamateka yitavye amatora Eveliano Ndikuriyo avuga ko atakundi byari kugenda atari kwemeza ibyo abanyagihugu bisabiye
Burundi bose bavuze bati reka twicare hamwe turabe bitubora mu mategeko yacu kugira ngo murabona n'ubwa mbere amatora aba aho usanga igihe cya cumi na zibiri z'igitondo imirongo iri hamuko byerekana yuko abenegihugu bumva yuko baje gukora ibyo kwemereza itegeko rikuru ry'igihugu ajya ubwiza shingiro nk'uko nabishikirije igihe twako turiyamamaza twatoye yego kuko ibyiza shingiro ni iby'iwacu kandi twebwe nk'abashinga amateka amazu z'amateka iyo tuhinyanyuye tukinyanyurira itegeko tuca turitora ubonanye ko natwe turabanyagihugu twarahinyanyuye tuca turitora
umushinga amateka Renovandi w'umwami aserukira urunani amizero y'abarundi mu ntara ya Makamba aranegura utunenge twaranze amatora ibwirizwa nshingiro
ejo twaraye ntibuca tuguze gutora oya duhakane ibwirizwa nshingiro y'imyimbo zikumira barundi ariko ngahi wacu muri Makamba aho nagiye muri zone Gitaba numvise yuko hari abantu bari kubategera abantu babategera abakenyezi n'abatama babwira yuko badagutora yego ariko twabwiye abapolisi yuko babahagarika ariko babafashe ariko ntacho babagize kumvise muri kwayogoro muri ijoro nyene bantelefonye bambira yuko ahantu muri Gasenga ngo bababonye amabire ajyamabire zo vote ayo bari ko ratembera bakavuga yuko bari ko ratora ego mwijoro tubaje neza twumvise yuko muri Kayogoro sesi Kayogoro hariho amabire de vote ashika 6,605 iyo bayazimiye nta wuzi yagiye ariko ngo muri seni bavuga ko barundika yandi kurunyika kandi ni kimwe ariko ayazimiye nayo bashobuca batora kugira ngo baze kuduza mumaze masaha maze yitora kugeza umunsi nawo byo bigeze
ugawe Emmanuel arongoye umugujejwe amatora mu ntara ya Makamba arabeshuza ivyo bishikirizwa n'urunani ya mizero y'abarundi akavuga ko habaye ukwihenda mu gutekera makarata aja muri komine ya Kayogoro ariko ko ayo makarata yabura yaja yarungiswe n'umugwi seni gihe igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora kiza cyatanguye impande zose uko ari zibiri abatoye ego n'abatoye oya barashima ko kuri uyu wa kane atamishamirano yateye mu banyamakamba bakavuga ko barindiranye igishika ibiza kuva muri ayo matora Imakamba Kisisi Munezero Ijwi rya Amerika
Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi Sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika mu Burundi igihe cy'amezi atandatu Radio Ijwi rya Amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu Burundi nkuko Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru wa Sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura
kugira ngira iyo radio ishobora gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM urafite ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko hari ibindi bizonguruka bicakura
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu nkuko twabwiye dutangira guhera mu gitondo ibiganiro byacu biribanda cyane ku matora y'abarundi itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rihinyanyuye abarundi rero baba abari mu gihugu bari mu mahanga kuri uyu wa kane bazindukiye gutora kwemeza cyangwa se guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatoreye Ingozi akaba yashimiye abarundi bose bitabiriye amatora aho avuka akaba yizeye rero ko ibizava mu matora nta gushidikanya ko asaba ko bitagira ingaruka byagira bigaba byateza akajagari nko mu kahise ku Burundi agatondwa sawe urongoye urunani hamizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa yavuze ko bigoye ko ibizava muri ayo matora byakwizerwa kuko kubwiwe kubwe ngo hari ibitagenze neza ngo hari abategetswe icyo batora twasabye rero n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira icyo bavuga kuri ritora aho batoreye Pacifique Habimana ati icyo mbona nuko umwe yigishije abandi bagatora kari ku mutima tini bagume hamwe barabe ubumwe bw'abarundi hamagwasa na Peter babone kumvikana boye gukebana ko mbona byabaye mu mutuzo none kwibyo bavuze ku mpande zose twitege iki hari rero na Neri nawe uvuze ati twebwe hano imuyinga amatora yagenze neza baracyaharura nibirahera ati gusa ikibabaje nuko twebwe abanyeshuri ejo bucya ari uno munsi baturaje hanze turaye irondo ngo tubunze umutekano ati kandi tukira abanyeshuri ati murakarama Ijwi rya Amerika none rero natwe tubifurize kurama mwese aho muri hose bakunzi b'Ijwi rya Amerika Undi nawe utwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook twibutse ko Facebook yacu kugira ngo muyigereho ni VOA radio yacu mukaba kandi mwadukurikira live nkuko bimeze muri uyu mwanya badashobora cyane cyane kutwumvira kuri FM mu Burundi mu Rwanda naho mukomeze kudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ntihabose rero Idefonsi uri mu Rwanda ati abarundi bikoreye ibibareba byose nta nkunga, ati niyo mpamvu bazatera imbere muri demokarasi kuko umurundi ashoboye kwibeshaho adasabirije nkuko bamwe babikora. Ati gutora nibyo batore ego bajye bigenera ubayobora aho kumugenerwa n'inkoho cyangwa se imbunda. Ati mwemere ko na nyina wundi abyara umuhungu ko namwe mwabishobora. Ati nta bwoko buruta ubundi, nta bwoko bwagenewe kuyobora. Ati buri wese yabikora abanyagihugu babimusabye aho gusesa amaraso. Muracyari kumwe rero na radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso bana mbabarira. Icyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso bana mbabarira. Nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye, mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye. Bikaza n'injyane mu bihugu no mu miryango, bigatuma abana bawe tubana tutumvikana. Mana tumbure nice wengena n'ubumuga bw'amaso, baba mbona ibintu nka byiza bibi kandi ari byiza. Acira urubanza bona tegereza kurucira, nimbara uko bimeze mana mbabarira. Ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe mbaye amaso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cyacu cyo kuri iyi saha kiri hafi kugera ku musozo. Mutubabarire twashatse kubaha ijambo ngo mukomeze mutubwire uko amatora itora rya kamarampaka ryagenze iwanyu aho kwibwiriza shingiro ry'u Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Parfait. Uranyumva? Wiriwe neza, urakomeye? Nuko ikaze ku Ijwi rya Amerika. Watubwira se uko aho watoreye byagenze uyu munsi, urahagana he?
Nkuko bisanzwe ndi umutima mu isho mu ntara ya Bujumbura birahe nkuko tre kuri cente kilometre uvuye muva mukuru Bujumbura.
Ye, mwatoye gute se? Byagenze neza?
Twatoye go kuko twari tubyishimiye vrema. Ikindi twari tuyoboye abarundi twese.
Ye, wabonaga se byifashe gute? Tuvuga nk'ibijyanye n'umutekano, uko abantu batoraga, wabonaga bimeze gute?
Aho natoye abantu vrema bayobye ibyishimo, umutekano wari wose. Basanga abantu ariko batera ibibura bagenzi umutekano, bavuga ati vrema bayobye, ahubwo bari babadutebereje vrema
Yee, reka ngushimire cyane rwose aka kanya uduhaye nubwo amatelefone yari yatugoye ariko urakoze kutusangiza kuri ayo makuru y'iwanyu. Nchuti rero mwarimu duteza amatwi ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije nk'abashimiye engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma warufatanije na Fasil Gebeho. Kuri mikro nari Eugenia Mukankusi na bafashije gukurikira ibi biganiro. Mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Andi makuru ni mukanya.